Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanya kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miliyoni za nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kane itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu mwaka 2018 muri kumwe na Frederic Onekije.
Ako kibazo nyamukuru dufise badutwaye abana bari mu makambi y'impunzi, abana ntibariko bariga bicaye mu mahema, abana ntibariko baravuzwa ubwo yarapfa, abana ntibariko barafungura.
Uyo ni umwe mu bavyeyi bo mu Kirundo bidogera abatambukanyi babo bakurikiye inyigisho za Zeviya mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye abasirikare bagirizwa kugandagura indongozi y'umugambo wo ku butegetsi muri zone mutoyi mu ntara ya Gitega baciye umunyororo wo guherayo, hamwe n'inkuru yerekeye imyirekano yabaye mu gihugu ca Kenya. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Umunyororo w'impaga wo guherayo n'indishi y'akababaro ni rwo rubanza rwarayo ruciriwe abasirikare babiri bagirizwa kwica indongozi y'umugambwe muri zone mutoyi komine Bugendana intara ya Gitega. Ni urubanza rwaburanishijwe na sentare nkuru y'igihugu yegamiye intara ya Gitega kuva saa 8 gushika saa 2 zo mwijoro. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel Nsabimana.
Uravye abategetsi bo mu rwego rw'ubutungane bavuye muri sentare nayinyuzwa na Parike Generale ya Repubulika Bujumbura ukaraba barongoye ubuzi butandukanye n'umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Gitega, vyaraboneka kugo rubanza baruhaye uburemere budasanzwe. Abapolisi n'abasirikare baranyurangana hijya no hino ingoro y'imanza ya sentare nkuru y'igihugu yegamiye intara ya Gitega, biboneka ko bari barukanuye kugira ngo umutekano ugume wubahirijwe. Ni urubanza rwatanguye kuburanishwa igihe cy'isaha 8 ruza gusomwa isaa moya yegera gato saa 2 z'umugoroba. Abagirizwa bose uko ari batatu, abasirikare babiri ajidanda bahagamiye Janvier na kaporale shefu w'imbabazi Jonas hamwe n'umusivili umwe umupfasoni Sabina Chao Nankwa bari barengutse. Umushigiriza manza yagirije abasirikare babiri kuba barateguye bakongera bagashira mu ngiro igandagwa rya Ngenzi Evariste yahorana umukuru w'umugambwe muri zone ya Mutoyi komine Bugendana intara ya Gitega, akaba no mu rwego rw'imbonerakure. Kaporale shefu w'imbabazi Jonas mu kwiregura yavuze ko akagwa k'imbonerakure kari kumwe n'umwisi Ngenzi Evariste kamufashe miri kuva saa 2 gushika saa 7 kamubwira ko akazi ka gisirikare bagashoboye. Yabandanije yisigura ko arekuye yaciye agenda kubwira shefu wiwe ajidanda bahagamiye Janvier ko yari yafashwe miri n'akagwi k'abagumyabanga basende DFDD. Ajidanda bahagamiye Janvier yemeye ko yaciye ajana n'uvuga ko yari yafashwe miri baja kuraba ukagwi kugira ngo bamenye ivyako. Abo basirikare bose bavuze ko bateye intambwe gato bava ku kirindiro baciye bakigwa n'amasasu nabo barasubiza, ariko bakavuga ko ata muntu bari batumbereye kwica kuko kwabaye kwivuna. Nivyireguro bitanyuze sentare na gato, aho mukuru w'intaya yavuze ko adatahura igituma inyuma y'iryo rasana baciye bitahira kujyama ku kirindiro ntibamenyeshe ababakuriye n'abajeje intwaro ko batewe n'akagwi gafite ibigwanisho. Umwe muri batanu bunganira abagirizwa yabwiye sentare kumushikiriza manza yakoze amatoza atuzuye kuko aterekanye uruhara rw'umwe muri abo basirikare mu rupfu rwa Ngenzi Evariste. Kuri ico kibazo sentare yavuze ko batogiteba ko kwa basirikare bose uko ari babiri bose biyemereye ko barashe. Impari nyinshi zagiye kuboneka ku mupfasoni Sabina Chao Nankwa yagirizwa kuba yoba yarafashije abo basirikare mu gushira mu ngiro umugambi wo kugandagura Ngenzi Evariste. Umushikiriza manza yifashije amasura yiwe yavuze ko uwo mukenyezi yahorahiga ko azokwihurira na zimwe mu ndongozi zo muri zone Mutoyi. Nivyagirije ivyahakanywe n'uwagirizwa kuko yavuze ko n'umunsi biba yari yiriwe mu mirima yiwe mu ntara ya Karusi. Yanasavye umushikiriza manza kwerekana na hamwe yoba yaravuganye n'abo basirikare ku telefone. Uwo mupfasoni akavuga ko ata nimero y'umwe muri abo basirikare yo batunze mu telefone yiwe. Ivyo vyasabwe n'uwo mupfasoni nta nyisha umushikiriza manza yatanze kuko yagumye yagirizwa na bamwe mu babanyi biwe bemeza ko afitaniye imigenderanire n'abasirikare. Iyo migenderanire yahakanywe n'abasirikare bagirizwa. Unganira Sabina Chao Nankwa yabajije sentare nimba kugiranira imigenderanire n'abasirikare ari icaha, ariko aho naho nyene nta nyishu yatanzwe. Inyuma y'impari nyinshi sentare yaciye isaba impande ziburana gusozera imburana. Umushikiriza manza yasabiye abo yashengeje bose uko ari batatu umunyoro w'impaga wo guherayo. Uruhande rw'ababuze basavye indishi y'akababaro y'imiliyoni 150 mu gihe abagirizwa bose basabye kwezwa urubanza rwaceruje mu mwiherero wamaze hafi minota 50 sentare yaciza gusoma ubwo yaciye aho yaciriye abasirikare babiri ndabagamye Janvier na Uwimbabazi Jonas umunyoro wo guherayo n'indishyi y'akabara y'imiliyoni 5 umwumwe n'umunyoro w'imyaka 25 w'agatsindikizo mbwiyo ndishyi y'akabara ritotangwa Sabina Chao Nankwa yagiriwe n'icacho korohereza abasirikare mu kwica ngenze Evariste acacigwa umunyoro w'impagabe w'imyaka 20 n'indishyi y'akabara y'imiliyoni 5 ku mujyango wabuze abaciri urubanza basi iminsi indwi yo kunguruza urubanza ugwego rw'ubutungane rukurikira Igitega Fidele Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
urakoze Fidele tuve igitega tuje mu Kirundo aho bamwe mu bagabo bo mu Kirundo nyine batandukanye n'imiryango yabo yoboka inyigisho za Zebia ngenda kumana bavuga ko gateka k'abana babo kariko karahungabana bavuga ko abana babo bariko baratakaza uburenganzira bwabo iyo bahungiye muri Republika ya Kongo ihana demokrasi kubera ukwemera kwa banyina n'inkuru y'umumensha makuru y'ijuru ry'Amerika mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze
Bivanye nuko batemera bose inyigisho z'uwo mukenyezi hari abagize umuryango bahunga abandi bagasigara abagabo babiri batandukanye n'ababo muri ubwo buryo bavuga ko bafite agahinda kenshi inyuma y'imyaka irenga ibiri bibana mu nzu yabonye ne
abana bari mu makambi y'impunzi abana ntibariko bariga bicaye mu mahema ntibariko baravuzwa ubwo yarapfa abana ntibariko barafungura
umuryango wacu arasambutse hariho byinshi byononekaye ariko ikibazo nyamukuru dufise nagahinda k'abana ariko baricwa n'imbeho baricwa n'inzara umva no mu myumvire yabo yabo babatwaye babase babanyina ntibacandagwa ntibivuza mbese naho baba bashobora kwivuza ubwo buryo ntabwo bafise
baragerageza gushika iyo imiryango yabo yahungiye mu gihugu cya Kongo iheranira demokarasi uyu mugabo yarahashitse ariko avuga ko ataco yakuyeyo atari umuruho w'umutima n'umubiri
n'ukuri kwa Mungu nagahinda kababaje cyane aho hantu ahantu hatoya cyane rwose nka mu kigo cy'umuntu haba imiryango abantu bashika hafi 2000 baba mu gace gatoya barabandana nta kwidegembya ko haseri yarabahevye bacunzwe na Monisco hagati wewe naho umuvyeyi wabo witwa gutari muri bo nta burenganzira ufite kugira ngo ushe kubona nabawe je nkanje menze mvayo ntabonanye n'umwana n'umwe kandi nzi ko ariho bari abana barabanyimye
warashitse
narahashitse ntanagahinda kadasanzwe nafashe rometero majana naraye mu nzira inshuro nyinshi kugira nje kuri abana banje mugabo ndinda mvayo babanyegeje babanyimye
uwashitseyo n'utashitseyo bafite amakenga ko n'abana babo boba batagikwiye
aho ko tuvyumva nta buzima buhari biba barahamba ibyo turabizi
abavyeyi bashake bagumeyo nta kibazo ko n'abantu bakuze barifatira ingingo ariko kamema abana baze basubire mu buzima busanzwe babeho agafuni kuko amakarima karabahamba kagabanuke kuyabara kuradushikira yuko bamariko barahamba n'ubu n'abana abavyeyi babo batwaye ntuzi kubakiri bose kubera umuvyeyi nakubwiza ukuri uko ni ubuzima bw'abana ukuntu bumeze niyo mubajira kwishura
abayoboke b'inyigisho za Zebia ngenda kumana batanguye guhungira mu Rwanda abo bubakanye bavuga ko vyahora biborohera kubaraba bagakurikirana n'amashuri y'abana babo
yego mu Rwanda wo nta kibazo kirekire cyari gihari kubera n'abana bariga ntangwane ndende gusetse ko tayi twasipare n'imiryango yacu akubona intangwane ndende cyane yari ihari ingwane igiye kuhabera baba batuye abana bakabakura amashuri uko bariga bakabatwara amakambi y'impunzi kandi ahantu nahabi cyane rwose ahantu hamwe intambara
aba bemeye kuganira n'ijwi rya Amerika bavuga ko abagore babo babahishije ibyo kujya muri Kongo iheranira demokarasi
Kongo hoho bana nabiduhishije hari amatelefone amazi bisa atanavuga ugatelefone kumba irugaye
basaba abegwa bose n'agateka k'abana kubakurikiranira agateka k'ibibondo byabo
twifuza yuko kumburira igihugu cy'u Burundi turimo n'igihugu bahungiye mu cya Kongo n'amashyirahamwe mpuzamakungu izo za UNICEF za HCR n'andi mashyirahamwe asanzwe arwanya agateka k'abana za FNADEB n'abandi ko badufasha kugira ngo abana babahoke baze basubire mu buzima busanzwe umwana uba wuje kwiga umwana ukamubuza kwivuza umwana ukamubuza gufungura muri make ubu ni umwicanyi kuri we umuntu wese ugica ashoboye adufashe no kuri kwa muga abana bave muya minwe
twegera twavuga tuti bega ko ivyo biba leta y'u Burundi ibona leta ya Kongo mu gice cyo bahungiyemo hari amashyira hamwe ajeje bagateka k'abana no vuga nka UNICEF cyangwa mbese na HCR ivyo impunzi asenje cyinden irimo turavuga tindi abantu nibo dufasha bagakura mu minwe za bantu batifuriza neza abana bakabaduhana tusaba abavyeyi twabagirira ibisumba ivyo ariko baragirira
mu nkuru izokurikira tuzobaronderera abashoboka batakwa n'aba bagabo kugira bagire intererano babaha. Tubibutse ko mu kwezi kw'icyenda k'umwaka uheze abayoboke ba Zebia ngenda kumana baba 40 bishwe, abarenga 130 barakomereka baguye mu mishambirano yabahuje n'igipolisi cya Kongo ahitwa Ikamanyura mu ntara ya Kivu y'umanuko mu buseruko bwa Kongo iheranira demokarasi, hari abaharurwa mu 300. Mu ntango z'umwaka w'2013 abayoboke ba Zebia bagera ku ndwi baraguye mu mishamirano yabahuje n'igipolisi cy'u Burundi ku mutumba wa Businde muri komine ya Gahombo y'intara ya Kayanza. Icyo gihe igipolisi kikaba cyariko kirababuza kubandanya basengera mu kibanza cya Businde cugawe na leta. Mu kugara icyo kibanza, leta yisunze aho ishengero Gatolika baturukamwo ryari rihagaze ku mabonekerwa ya Bikira Maria nyina wa Yezu Kristu yavugwa n'abasengera muri icyo kibanza. Diyoseze Gatolika ya Ngozi ikaba yari yashinze ko abayoboke baba barahagaritse gusengera muri icyo kibanza mu kurindira kwa amatohoza akogwa ku mabonekerwa yahavugwa. Abayoboke baze biyangenda ku mana ntibigeze bemera guhagarika gusengera i Businde, bakaba bagumye basubizwa inyuma n'igipolisi agatari gake. Mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco. Kuri uyu munsi wa kane, amashirahamwe ajejwe gukingira ibidukikije n'abagenzi b'ishamba cimeza rya Nairobi bazindutse imyerekano yo gusaba leta guhagarika umugambi wo gucisha ibarabara ry'igari ya moshi muri iryo shamba. Bavuga ko iryo shamba ridafitiye akamaro igihugu cya Kenya gusa, ahubwo rifitiye akamaro n'isi yose, kuko mu bamukerarugendo bama babanza guca muri iryo shamba cimeza imbere kuja mu bindi bibanza. Ni inkuru imenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wilikaneza ari i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Abo nabari mu myerekano yo kuri uyu wa kane bari bagizwe na bamwe mu baba hafi y'ishyamba cimeza rya Nairobi n'abagenzi b'iryo shamba nyene. Muri bo harimo n'abanyamahanga nk'uwo muzungukazi Patricia Heath.
I'm a long, long time lover of Nairobi National Park. Been here all my life.
Agira ati, ndi umukunzi w'ishyamba cimeza rya Nairobi kuva kera cyane. Numva umengo leta nta gaciro iha ibiriko bishikira ibidukikije. Ishyamba cimeza nk'iri ni umurage ku bantu bose, nta n'umwe ariko akurikiza amategeko. Ibisibyiza ishamba si ry'ibikoko gusa, rifasha mu bidukikije no gutaka umuji wa Nairobi. Nakaga kubona bemera ko rihumanywa gutya. Turaha rero bishobora kugira ico bimaze ntawe bizi. Sidney Kuntai nawe aserukira ihuriro ryo gukingira no kwitaho ibikoko byo mu mashamba muri Kenya, ababazwa n'ukuntu leta yirengagiza ingingo za sentare.
The reason for us demonstrating today is because despite that
icyo tumye kugira imyerekano uyu munsi nuko nubwo habaye ingingo ya sentare ibuza gucisha ibarabara ry'igari ya moshi mu ishamba cimeza rya Nairobi byasuzuguwe mbere mu ndwi heze batanguye kubaka. Turiko dusaba ko amategeko yubahirizwa, leta itegerezwa kubaha ingingo za sentare. Atari uko tuzoca tuba mu jagat n'abantu bikoreye ibyo bashatse, igihugu tuzobamwo kizoba kimeze gute, niko Kuntai yavuga. Tubaje mu myerekano kandi harimo n'abanyeshuri muri za kaminuza biga mu gisata c'ubukingira ibidukikije no kubibungabunga. Umwigema Judith Kawica ni umwe muri bo.
I don't know whether they are waiting that the animals die or the animals get out from the park, because the moment they
ko barindiriye ku nyamaswa zifa canke zihunga ishamba, kuko zimaze kuva mu ishamba zica zihona. Kumbure bo barashaje, ariko twebwe urunganwe gubu turindiriye ico tuzobwira abana bacu. Birababaje kubabwira ngo harabaye inzovu, imparage n'ibindi, muga ntimushobora kubibona kuko ibidukikije byononywe. Ico ni kintu kimbabaje, nico gituma ndaho uyu munsi.
It really hurts me, and that's why I'm here today.
Abari mu myerekano bashira inzandiko mukuru w'inama nshingamateka na Perezida Kenyatta bababwira ko ishyamba cimeza rya Nairobi riramutse rihumanijwe rigacamwo ibarabara ry'igari ya moshi kandi ubutungane bwaravyanse bishobora kuzobagaruka ko muri kazoza. Umuhora wa mbere w'igari ya moshi muri Kenya wubatswe n'abakoloni b'Abongereza mu mwaka w'1896. Ibarabara ry'igari ya moshi naryo rya mbere ryubatswe ku buryo bwa none bukoresha umuyagankuba ryaheze kubakwa mu mwaka w'2016. Uwo muhora ugira kabiri wubatswe mu buryo bwa none uzohuza Nairobi n'igisagara cya Naivasha kiri mu ntara ya Rift Valley mu buraruko bushyira uburengero bwa Nairobi. Umujyi wa Nairobi ni umwe mu yihuta cyane mu iterambere muri Afurika. nubwo inyubako zihari nyinshi kandi zikomeje kwiyongera abaranya gukingira ibidukikije n'agateka kavyo bavuga ko bizeye kuzotsindura urugamba rwo kubuza leta gucisha umuhora w'igari ya moshi mu ishamba cimeza rya Nairobi. Eroje uri kaneza Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Mumunota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Tubibutse nshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nyuma yaho umugambi ugutembagaza utetsi mu Burundi uteshejwe mu kwezi kwa gatanu mwaka wa 2015 hamwe n'inyuma iruhagarara rwakurikiye leta yarugaye amwe mu radio yigenga mu gihugu yagiriza ko yakoranye n'abashatse gutembagaza utetsi ivyagirizo abaserukira ama radio bahakana. Amenyesha bakuru batari bake bakorera ama radio barahunze igihugu mu mwaka uheze w'ibihumbi 2017 amenyesha bakuru bari mu buhungiro barishize hamwe mu ishyirahamwe ry'amenyesha makuru b'Abarundi bari mu buhungiro Association des journalistes burundais en exil mu mfunyafunyo mu Gifaransa. Mu kanya mugezi wacu Fidele Niyongabo yavuganye n'umuvugizi iryo shyirahamwe ry'amenyesha makuru aba mu buhungiro Valerie Mucho ari i Kigali mu Rwanda aravuga icatumye bishyirahamwe bagashyiraho iryo shyirahamwe.
Ego icatumye twishame nuko nkuko wabivuze turamenyesha makuru barenga ijana bahunze igihugu cabo kubera ivyabaye mweje kugira abariko barumviriza ikiganiro. Hamwe rero turahura n'ingorane nyinshi washaka duhereye kuziderekeye umwuga wacu kumenyesha makuru haparomotse turomogwa kandi ariho abakora mu maradiyo yigenga yaturiwe muri ayazi za RPA za radio bonesha za radio televiziyo Renaissance na za radio Isanganiro turigwa amamenyesha makuru bahunga ntibabagishobora kuronka. Rero ngene babandanya bakora umwuga wabo ariko twaragerageje turiyunga turaguma hamwe bamwe barashobora kuronka amahigwe yo gushobora kubandanya umwuga wabo. Twatanguye radio Nzamba hari mu kwezi kw'icumi mu kakaro ibihumbi 2015 haheze amezi abiri gusa amaradiyo yigenga aturiwe. Mugabo benshi rero muri twebwe ntibashoboye kuronka aya mahirwe yo gushobora kuronka ingene bakora babandanya kuronka umwuga wabo. Hari indi bazo rero duhura bazi umuntu iyo yahunze afise umuryango urakeneye gufungura abana urakeneye kubaja ku ishuri ibintu byose byerekeye ubuzima bw'umuntu. Nico gituma twazereka tuje hamwe dushireho ishyirahamwe riduhuza abahungiye muri bihugu bitandukanye turi mu bihugu byinshi bya Buraya, bya Amerika, za Canada, muri Afrika. Twashobora kuja hamwe rero twashobora dutanguza iryo shyirahamwe AJBL urikiyemo amenyesha makuru bahunze igihugu.
Mungana iki muri iryo shyirahamwe?
Muri iryo shyirahamwe gushuno munsi nabajije ibiharuro nasanze turi 91 ariko igihe tuyitanguza mbo hari mu minsi heze twari 74 nibo twashoboye gutanguza neza na neza igishyirahamwe AJBL bagatora amategeko arigenga.
Mwari shinze mu mwaka heze hari mu kwezi?
Igikorwa cya mbere cyatanguye cyari cyo gushyiraho komite y'imfatakibanza hari itariki kugenekezo rya 18 munyonyo 2017 ariko neza na neza amategeko agengaje be yashizweho mu kwezi guheze hari muri Ruhuma tariki 2023 muri uwo mwaka. Niho rero twakorana ago nihenze twari 73 ntitwari 74 hama uwo munsi amenyesha makuru bahunze n'abandi bafatanyije umwuga kuko AJBL ntigizwe gusa n'amenyesha makuru hari abandi basanzwe bafashanya muri umwuga n'amenyesha makuru nk'abatekinisiyen abakameraman n'abandi nabo nyine bari muri AJBL kuko ibibazo biduhanze ni bimwe. Tukaba rero tuva mu bihugu byinshi haheza Uganda, u Rwanda, Ufaransa, Ubirigi, hariho Ubwongereza, Canada, Leta Zunze za Amerika, za Kenya n'Ubuswisse niwe bashoboye gushyira kwemeza amategeko agenga AJBL uwo munsi kugeza 2023 Ruhuma uno mwaka.
Icyicaro cyaryo kirihe?
Icyicaro nta cyicaro tuvuga ngo kirahanaha kuko nkuko nabwiye tuva mu bihugu byinshi komite benshi bari muri komite bari ngaha mu Rwanda. Wavuze uwirongo yari we Jean Marie Zene y'u Burundi, ikigira kigo ni François Bizimana, muramumva muri radio Nzamba uwundi secretary generale umunyabanga mukuru akaba ari umfasoni Josine Kaje ama Jean Regisse Nduwimana nawe akaba jejwe imigambi ya JBE ndetse akaba ari na Bertrand Ndakuriyo ariwe ajejwe ibigega abo ni bagize komite mu ministre imbere nkuko twabivuganye nabandi bamenyesha makuru bari hijya no hino mu bindi bihugu tugiye gushiraho ama komite aserukira JBE mu bindi bihugu bisigura yuko JBE tuzovuga ngo gusicicara ngo hanaha
nikihe mwishinze gukora
ego ivyo twishinze gukora muri azimbo icande no gukingira no gutsimbataza uburenganzira bwa kumenyesha makuru n'uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro ku ruhande rero rw'abanyagihugu abatwumviriza aho rero no kuvuga ko dutegerezwa kubandanya dushikiriza makuru naho naho turi mu bihe bigoye bitoroshe by'ubuzima bwacu mu buhungiro ikindi twiyemeje muri JBE nuko dutegerezwa kugwanira gateka k'abanywanyi ba JBE kurondera uburyo bw'amafaranga n'ibikoresho bishobora gutuma babandanya umwuga wiwe hariho kandi no gushigikirana hagati y'amenyesha makuru bahurikiye muri JBE kubandanya turondera kandi dushikiriza amakuru abarundi n'amakungu kandi tukabikora tukakora ibishoboka byose kugira ashikire benshi
tuze ku mirongo ya telefone Elise aduteyakam Elise uratwumva Amiriwe, tubwira irindi zina na uhamagaye uri?
Ngenda kuri yo no mwanya ndi mu kinama cha Bujumbura.
Mufise ikibazo canke icyumviro muterera?
Yose ndabishise, ngagomba mbanze ndamutse Valeri. Ego ikibazo cha mbere aravuze yuko bomowe baturi ba maradiyo. Ego baromoka. Je ngagomba ndamubaze burya mukomoka ni bo barabigize mu ruhara bo nyene abo bavuga yuko bomotse. Inka karorero ku ico kibazo ntanze nagoma asobanurire nk'ukuri kandi ngeze kumva kandi yari kuri radio nyene aho umuyobozi wa Bonesha FM yandikiye umunsi mu igihe habayeho kudeta yandikiye uwararongoye kijya gitero cyo gukura umukuru w'igihugu atora n'abanyagihugu amwandikira yuko yozimya radio ya Rima FM ega urumenyesha makuru ogiranira uruhara gute n'abateye kudeta cyo ni kibazo cya mbere icya kabiri mbega ko bavuga ko bomowe kijya gihe ubutegetsi bwari bufise nde none ababomoye ni bande ikindi kibazo cya nyuma nagoma namubaze nk'uko ku bijyanye na raporo iheruka gusohorwa na ONU n'inama yabaye ryari ku bijyanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi mbega aremezanya naze Diale Hussein yuko mu Burundi ari igihugu cyo ku macuniro ego
nakoze
ibibazo byari ibyo
reka bishure mu mishure bare
ego ngenda kuri yo ikibazo cya mbere wavuze uti hari byavuze yuko hariho abagize uruhara mu menyesha makuru muzike kudeta ivyo rero sinzi ko wifitizemezo ariko havugwa vyinshi abahajya ugutuka na gutorera iyo kwa amenyesha makuru bahunze burya bagumye basaba nk'uwo ariko uravuga yarongoye Bonesha yagumye asaba yuko hoba amankete yerekana neza ingene byagenze bijya bintu murazi neza ko hariho icegeranyo cyashikirijwe na procureur de la republique Jean-Yves Valentin wewe yerekanye yuko yavuzwe ahaturiwe iradio imwe gusa ariyo Rema FM bagenzi bacu batwa na nyene bahuye nayo makuba iradio ya bigaturirwa ariko nta kindi kimwigeza ashikiriza kuri ivyo urumva rero guca uzano ati barasura uhara muri kudeta reka tuzorindira ubutungane bwigenga buzokore bwerekane neza ruhara rwa bamwe na bariya byereke yigende byagenze bya kudeta n'ingena maradio yaturiwe ariko ico tubuze mwazi ko mu maradio za Nzamba naho muri abamaze kwerekana neza bakavuga ingene byagenze ari abasirikare n'abapolisi bavuze ingene batumwe bakagenda bari kumwe n'imbonera kwagenda guturira za RPA na zabonesha urumva rero umva ugutuka na gutorera iyo bakora icegeranyo cy'ukuri ubutungane bwizewe neza bukurikiza amategeko bwigenga ntibari kuvuga Rema FM gusa murazi ko atari Rema FM gusa yaturiwe rwari kimwe kibazo yabaje ati none abomoye abajournaliste nibande kijya gihe mbega ninde yatwara mu rujya mwanya ujya kudeta n'igihe amaradiyo aca turigwa ico ni kibazo gitomowe kandi cumvikana n'ijere twe natwe dukeneye kumenya abamenyesha makuru bamye basaba yuko hoba amatohoza yigenga ku byerekezo abaye byose abagirizwe binabiriya bagashobora kurenguza ubwene butungane bagahano hama rero byerekeye rya raporo nayo ya Zedra Dusene nayo erega burya ibyo byose n'umugwi wigenga avuze ati mu Burundi harabirirwa barapfa murabize neza ko birirwa barapfa naho ngenda kuri uri mu kinama uhora wumva ahana hari yarica abantu biziga bitogwa none si biziga by'abarundi si biziga by'abantu baba bafashwe bukeye bakijwa kandi igihe bafatwa bari bazima aho rero niho hari kibazo ukumenya urugero ubwo bwicanyi buzabura bamugaze tuzi byo byo haramankete aguma aba Zedra Dusene akorana n'abari Burundi washaka abatangaya makuru nyene nimwe yebwe n'abaduha makuru nimwe yebwe nyene n'abari mu mgambo uri ku butegetsi n'abatari mu mgambo uri ku butegetsi n'abategera bigame bose n'abaza batanga makuru mbagira batabaza abantu baba batwaka kandi bagatoga rizika ariko niko no mwishura sino izerekeye ibyo ariko aravuga ngo ruhara rwamenyesha makuru ngo muri kudeta reka umunsi butunganiye bwashoboye kwigenga buzukora ibishoboka byose kugira bushe gutohoza neza bamenye ingene byagenze abaturiye amaradiyo babamenye
urakoze Pierre duteye akamu nawe Pierre uratwumva
ndabumva
watubwira irindi zina nahuri
nitwa Titaraki Ndigitega
ufise ikibazo canke icyumviro
mfise icyumviro nagomba guterera
yego
mwumva baravuga yuko bagize ishyirahamwe ry'amenyesha makuru mba barakora ajya amaradiyo bavuga ko yugawe mugabo iryo shyirahamwe baba baragize baba bafise intumbero iyahe kugira natwe turi mu Burundi kuba tumenya amakuru kuko mwajya amaradiyo turi barimwa yuguruwe kandi ibiganiro kuma bishikiriza ukuri kwame nego turi kumutonka ine info yuko baratanga
mwishure Valeri
yego inumbero nayivuze niyo gusibataza uburenganzira bwo kumenyesha makuru n'uburenganzira bwo gushyikiriza ibyumviro ku banyagihugu ibyo rero bigaca mu buryo bwinshi hari kurondera uburyo bushobora gufasha amenyesha makuru bahunze bashobora kubana nyine bakora umwuga wabo nico AJB igamije nuko gusa ntandiriye twiyemeje gushika ko kurondera icyo cyotuma amenyesha makuru bari mu buhungiro bakora mu mwitegenze cyane cyane hama bagakora borohewe mu kazi kabo kurazi ko zibuhungiro bigoye hari gukora umwuga bisunze akarangamutima bakisunga kandi bihe igihugu cy'u Burundi ikirimwo gutera intege n'iyindi migambi yerekeye iza gufasha amenyesha makuru abahunze ibyo n'iyindi migambi rero ntari navuze mbanye nase kurandira ariko icyo umenya cyo AJB nkuko bivuga byo nyine ni Association des Journalistes Burundi en Exil iri uri kimwe abajournalistes bahunze bari mu buhungiro urumva mugabo icyo umenya cyo kwavuze ibyerekeye amakuru dutanga ngira yashatse kuvuga inzama nahumura ko gushwa no munsi nizo ziko zirakora ariho n'indi radio umurisho ikorera muri Canada ugabo inzama nahumura nizo ziburikemo amenyesha makuru benshi mu bashoboye kubandanya bakora umwuga wabo turitanga kandi amakuru dukora twatohoje neza ico abanyanyi bomenya cyane cyane abanyanyi ba radio VOA nimumenye neza yuko abaduha makuru nimwibaze rero ngo batavuga ngo n'ubutegetsi bw'i Burundi abaduha makuru benshi nabari mu butegetsi nabari mu ntwaro nabari mu mugambwe ni byambonera ko niyo ajya police abari mu Burundi cyangwa bari kugaruka na mahoro mu mutekano mu bindi bihugu niyo baduha makuru bice bituma tuma tubahindura amajwi gatuye kubakingira ariko bamenye neza yuko abaduha makuru menshi adutanga nabari mu ntwaro nabari mu mugambwe CNDD ko niyo baje byinshi niyo babona byinshi
tu fise kandi ku murongo wa telefone Edward watumva
ego ndabumva
watubwira huri nirindi zina
Denis Kandwaye Edward ndi mushankuzo ingisekara ku mutumba wa bumba
ikibazo canke icyumviro
ni cyimbe ni ntirana nagomba gutanga kwa bene wacu nagombye ubwami na mbere banje ndamusebe mwene wacu Valeri
arabumva
ni kuvuga intera nagomba gutanga burya abamenyesha makuru ndavuga ati kije muri kiri ati ngo 2015 bavuye mu mpore nk'umuntu yakarabikurikirana ari mu Burundi burya ntiwari kubona nka general niyo mbare azanye abasirikare n'abasire ndayirukiye tuje kuvuga ijambo ngo rwungi n'umusibizi inyuma nawe utabigwanisha ufise ni kuvuga n'icyo n'usaba leta umubyeyi wa twese yobagirira bishubonge mugabo bikava kuri yo bakabanza bakayisaba imbabazi kubera mugabo naho ataribo bakavuga n'ingine seba byarabagendeye nubwo je ntuba ngomba kubabera umuvugizi ndibaza bayisabye imbabazi ntureka kubarika kuko ni bese yirigura numva ibabarira ikabambwira ati ntibatahuka kandi bagatahuka nta ngorane bagira gihe nibyo nizo nayo ndavuga ati baguye mu mporero mugandi ubwo baguye mu mporero sinovuga ngo bacaguma hanze kuko ndazi ubuzima bwanjye ntibworoshe
Njuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye mu raka kanya bigaruka ingaha turashimiye engineer yadufashe mu hinga bw'izuma hamwe na facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye namwe njuti mwese mwaduteza amatwi kandi turabateye akamo mubandanye kumviriza ibindi biganiro bya radio ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.